radio indundi culture amakuru mu kirundi.
Alice ndayizeye
Kofi uri vyerwe ntwari ntwari muhinga bw'ivyuma ndabaramugije n'icuti bakunzi ndabayikaze murano makuru y'ikirundi tugiye kwashikiriza agizwe n'ingingo zikurikira. Isenyagurika ry'umusozi rimaze igihe gibonekeza mu bice vya Mugoboka muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura yatandukiriye igice ca komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura abahaba bagasaba ubufasha. Amashirahamwe ya leta jejwe inyubako Obuhana ARP ari muyo leta evuga kuri kwirakurikiranira hafi mu bikorwa ariko ararangura kubera utunenge twibonekeza mu bikorwa vyayo. Ishirahamwe rijejwe kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olicom ribona ko hakwiye gushyirwaho amategeko agenga ibijanye gupanga no gupangisha rifatiye ku biciro vyo gupanga no gupangisha bigenda vyiyongera ku mwanya ku mwanya. Mukanya inkuru imwe yose ukwayo.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze. Isenyagurika ry'umusozi rimaze igihe gibonekeza mu bice vya Mugoboka muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura ryatandukiriye igice ca komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Amazu amwe arahenuka ayandi akanyika kubera imigaga iboneka kuri uwo musozi. Abahaba bafise ubwoba ko bashobora kwasiga ubuzima ariko gusaba gutabagwa. Imihana irenga 70 yo imaze guta izayo mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Ubuyobozi bwa komine bukamenyesha ko bumaze gushikiriza ico kibazo kuzindi nzego burasaba abageramiwe gusaba indaro kubabanyi. N'inkuru ya Noris Nduwimana.
Imigaga igumi hitana amazu muri ico gice ca komine Mukaza hiva mu ntango y'umusozi hejuru y'uruzi ntahangwa igashika mu gacimbiri bisekuru muri komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura. Nkuko twabyiboneye amazu amaze gusenyuka ntiyoroshe guharugwa kuko ari bibomoka byamwe bijyamye ku yandi. Abahaba basa n'abatazi biriko biraba. Uyu mukenyezi ariko arababa imyaka 15 bakumugoboka wa kabiri yemeza ko ibiriko birashika kuva ku kwezi gutanguye atari bwa bibone.
Ntabyo nari bwabone kuko je imyaka ndahamaze ni myinshi ntabyo nari bwigere mbona niho nkibibona.
Imiryango imwe imwe iramaze gutingwa irahunga kubera iryo senyagurika ry'umusozi ariko ari n'iyindi itabishoboye kubera izimvo.
Nkubi imvura iguye mu ijoro ca twicara hanze kugira ngo ntibiduhenukire kuko ku mutaga birahenuka. Imvura iba yaguye itaguye birahenuka. Mbona nyine tuza kubigenza kabisa. Abashoboye kugenda baragiye. Inzu tubajije batubwira 500,000 800,000 kandi abasi baguca gusha abasi y'amezi 3-4. Ikintu kose aba leta tugasaba umukuru w'igihugu tugasaba agira neza nuko batwereka ahantu tuba turarereye abana mu uyu mwanya.
Diodone hatunga imana haba mu gacimbiri bisekuru muri komine Kanyosha intara ya Bujumbura ati ni hakogwe ibyigwa kugira ngo abariko barangara batabagwe.
Ibyigwa birakenewe kugira ngo barabice bofashe abo bantu bariko baragira izo ngora.
Ku ruhande rwa Mugoboka wa kabiri abanyagihugu yamara baridogera abajejwe intwaro nkuko bishikirizwa n'uyu mugabo ari mu barongo ya gacimbiri.
Urwego rwo hejuru ntiturabona yuko baduze ngaha ngo bagire icyo badufashe. Amisantere nta buraza ngaha n'umukuru w'igisagara ntarashika.
Twakuye kuri telefone Florent Nkezabahizi arongoye komine Mukaza kugira tumenye ikiriko kirakogwa c'ubutabazi. Oyishuye radio Indundi kwitiho ko icihutigwa hari uguhimiriza abatumbereye hageramiwe kuhimuka bakaja gusaba indara batarashikirwa. Yongera koko ibyo bimaze gushikirizwa inzego zikurira komine kugira ngo hakogwe ibindi bijanye n'ubutabazi. Kuva ku kwezi kwa Ndamukiza turimo gutanguye gushika ubu amazi ari hagati ya 70% niyo yo amaze kubomoka kubera iryo senyagurika ry'umusozi. Kubwo ibiharuro by'imfata kibanza bitangwa n'abatware bo kumugoboka wa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2022 ibyo byarabaye kandi hakujya y'uwo musozi ku ruhande rwa zone Gihosha. Icyo gihe umuhinga mu bijanye no gusuzuma amasi yubakwamo amazu Desire Kubwimana yasigura ko hatabwirizwa kubakwa amazu kuko iyo migaga yahamye kiretse habanje kuzibugwa imigende itwara amazi y'imvovu ava ku mitumbi hanamiye igisagara gushika mu ruzi ntahangwa.
Noris Nduwimana urakoze. Amashirahamwe ya leta jejwe inyubako Buhana ARB ari muyo leta ivuga kuri kwirakurikiranira hafi ibikorwa ariko ararangura kubera utunenge twibonekeza mu bikorwa vyayo. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi imbere y'inama nshinga mateka biri kumwe n'inama nkenguza mateka mu ngoro y'amakoraniro mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa gatatu. Ivyo umushikiranganje wa mbere akaba yavuze inyuma yaho abashinga mateka n'abakenguza mateka berekaniye ko ivyubakwa n'ayo mashirahamwe muri kino gihe vyononekara cane na cane cane ku bikorwa vyikwega n'inkuru ya Odilonkeje Imana.
Abatari bake muri abo batowe n'abanyagihugu berekana amakenga kubijanye n'inyubako rusangi amakosa abayegeka ku mashyirahamwe ajejwe iby'inyubako bonaye be nk'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka Sabine Ntakarutimana anegura inyubako z'ibitaro bimwe bimwe uko zubakwa ibishobora gutuma abanyagihugu bayakura ku icyizere.
Ibi by'ibitaro tashoboye gukorwa cyangwa biri kuduporusantaje dutoye cyane nkibaza nti Obuha na ARB guhera zigiye muri uku zikora ubu ubwo abarabira hafi barabona vy'ukuri kw'ivyo zikora biriko birafasha bene gihugu uko ndavyumva bikogwa nibo bipangira ibikogwa vyo gukora.
Uwunda negura ukuntu hubakwa bene izo nyubako rusangi n'umushinga amateka Pamphile Malayika wanegura ko hari amabarabara n'ubaguma yononekara kandi hari abajejwe ico gikogwa.
Abantu baritanga mu gutanga amafaranga y'ikori kujana mu modoka biteze uko amabarabara acakogwa mugabo turese rurajya Bujumbura ugarama Gitega ahandi n'ukuri amanido pure yo bari karakogwa ni kutubona amabarabara yose tani ni dopure usabu ali ni delefa ibinogo binini binini bisanga binetse mwana amazi
kubera kwa mashirahamwe Obuhana Herbe akora birimo ibidasiguritse. Umushinga amateka Leopold Hakizimana asaba ko usubirwamo kunge nakora
nagomba nsabe reforme mwa muri kumuragira kuri Obuha kuko biraboneka ko Obuha mu bintu bituma ibikorwa bidindira nayo irimo.
Aho mushikira nganje wa mbere Gervain Dirakobuca nakana ko atibonekeza utunenge muri aya mashirahamwe ariko akavuga ko leta muri iki gihe irikiriga ingene yo hinyanyura
Obuha na aya makenga yose natwese muri leta twarayagize icyo gikorwa rero muri leta ziko turagikora kugira twevaliwe tubonye atakarusho vyazanye aboneke reforme yindi ariko intumbero ya leta nuko yabona neza yuko ibikorwa bikozwe n'ishyirahamwe rya leta ivyo twahura tubona ibiciro biri hejuru cyane ko ivyo biciro bizogabanuka mugabo ugasanga naho leta n'ikirasohora uburyo burengeje kandi naho nyine ugasanga rero n'ikibazo cha la qualité y'byakozwe ariko dutegerezwa gushiraho inyubako zikwije le norme icyo naco nyene leta kandi kiragikoreraho kugira dushireho ikigo okijejwe ro controle de la qualité y'inyubako zose
subwa mbere amashiramwe Obuhana Herbe zidogewe n'abategetse ku nzego zo hejuru uwaheruka kuyidogera akaba ari umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiganiro n'abanyagihugu cyabereye muri komine Mishini ntara ya Cankuzo mu mpera z'umwaka wa 2023 akaba yavuze ko hari miliyoni zirenga 200 zigenewe ibikorwa bya ARB zikicice mu bibiko kandi hari ibikorwa biyakeneye.
Odilonkeje Imana urakoze ukugendera ubuntu n'ubushinga ntahe imico myiza biri mu bishobora gutuma Uburundi bushika ku iterambere rirama ivyo bishikirizwa n'urwego rw'abashinga ntahe mu Burundi mu kiganiro twamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu aho bwemeza ko muri kino gihe hari mwimwe mu mico n'imigenzo biriko biratituka yamara urwego rw'abashinga ntahe rugashima ko uyu munsi ubushinga ntahe bwigishwa mu mashure Jean de Dieu Nahimana niwe dutegura ino nkuru.
Muri iki kiganiro cyatunganye n'urwego rw'abashinga ntahe Adriese Bomana arongoye inama nkuru y'urwego rw'abashinga ntahe atangura yerekana ko ubushinga ntahe ari ibanga ingendo inyifato agahakana rero ko atari akazi ariho agira akavuga ko muri kino gihe hari bimwe mu bimenyetso byerekana ko ubuntu n'ubushinga ntahe biriko biratituka.
Kera nta bantu ndabona babafatana ku gakano ngo babagwane kandi ibintu byari biriho gusumba ubu nta muntu wabona agenda arica mwibarabara yabo reba amaso yatukuye ntavyo byo kurongorana hagati y'abagabo babiri cyangwa abagore babiri byariho.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'abashinga ntahe Godance ngenda kuri yo yamara aremeza ko hakiri icyizere kuko mu ntonde z'ivyigwa inyuma y'ishure shingiro ubushinga ntahe n'ubuntu bwigishwa rwaruka
leta iremera gose uwo mugenzo n'ikimenyamenya nuko mu rutonde rw'ivyigwa byigishwa uno munsi hariho uruhara runini cyane bahaye ubushinga ntahe mu Burundi nko mu gisata kigira kabiri ibyo twita poste fondamentale mu wa mbere mu wa kabiri ubushinga ntahe nico kintu kinini kiza mu vyigwa abana bahabwa.
Aha kandi Adrien Sibomana asanga hari bibwirizwa kubandanye bikogwa kugira koko ubuntu ubushinga ntahe n'imigenzo bibandanye bitsimbatara agahamagarira umutegetsi wese kwama yitwararika ubutungane kuri bose.
Niwaba uri umutegetsi hakaza abantu kwitwara ko kurikiza ubutungane umviriza ukuri utabigize uku humbure utosubire jo hirya yejo hatatebe hageri gihe amazi atoronye inkombe ntumenye ningene ibishika bigushikiye ubundi ku byamba bigenda mwisi yose si mu Burundi gusa
Adresse Bomana arongera agasaba abarundi bose kwama bitwararika na ntaryo kubimvuga kuri gushina imbere kirazira hamwe n'imico n'imigenzo vy'igihugu
abantu nibamenye ko hari kizira imyaka ya kera y'abasokuru hari wo kubahutse agatuko mutware aba mubi canke mwiza bayamurenganije atamurenganije yaca kwitura abagabo n'umwami baramwitwarira kandi akavyemera iyo baramuciriye akavyemera uvuga ati erega kugira twubake igihugu icambere kiba nuko dutekanirwa mu mutima
ubwo bw'abashinga ntahe rurongera kavuga ko amatungo n'amafaranga umuntu ashobora kubironka yigendeje neza biciye mu nzira y'ukuri iyo nararibonye mu bwo bw'abashinga ntahe ikabona ko imico n'imigenzo myiza gutunganirwa ari byo bituma igihugu gitera imbere
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture turabandanya n'amakuru yacu igisata c'uburimyi mu Burundi gishobora kuzoba gishoboza abarundi gufungura neza mu gihugu gushika mu mwaka wa 2040 mu gihugu cose ico gisata kandi gishobora gutungisha abagikoreramwo mu buryo bw'amafaranga ihangiro rigira gatatu ry'umugambi wa leta uko Burundi bushobora kuba igihugu cifashe gushika mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere gushika mu mwaka wa 2063 igitabu cawo uruganda rwa Radio Indundi Culture rwahisemwo kuja rurabashikiriza ibikigize kandi kirategekanya guhingura ibiva mu burimyi muri iryo hangiro nyene ku buryo budasanzwe Olivier Kwizera
gukangurira leta kugira igaragaze politike yiyemeje hamwe no guteza imbere uburimyi bushingiye kugwiza umwimbo mu by'ubutunzi namwe mu mahangira ari mu gitabo cy'igihugu mbono kazoza mu myaka y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 muri ico gitabo herekanwa ko politike nziza canke ishigwa mu ngiro y'imigambi myiza ari byo bituma haba iterambere iba ariko bisaba ko haba himboneka n'uburongozi nyabwo iyo mbono kazoza ihamagarira abarundi guhindura ingendo cyane cyane ne gushira imbere bikugwa atagufyina ivyo navyo bizotuma ishikwako n'umushinga w'iterambere kandi usahiriza mu miryango uburimyi burakeneye gufatwa nk'ama hamwe nuko bukogwa mu buhinga bugezweho ivyo bikazoduza umwembu muri ico gisata muri yo mbono kazoza hategekanywa ko inguvu zija hamwe ku neza y'imigambi y'iterambere mu gushigikira uburimyi bufasha kuzana ifungugu bwa mbere hamwe nuko bwinjiriza amafaranga barimye mu by'ubutunzi muri iryo hangiro havugwamo ko bihambaye guteza imbere igisata c'uburimyi ku buryo hashingwa amahingurira atanga akazi hamwe no kongereza ubutunzi Burundi rero bukeneye uburimyi bushingiye kuguhingura ibifungurwa aha kazogwiza ubuzi ubutunzi kandi bukazokwega abanyamitahe byongeye bukazokugwa hisunzwe ibisabwa kubijanye no gukingira ibidukikije ihangiro rikurikira tuzobabwira ibijanye no kugwiza umwimbo hamwe nuko uhoteza imbere igisata c'amasoko ntanga nguvu
Olivier Kwizera urakoze umugambwe SNDD rero uvuga ko iryo hangiro ridashoboka hatabaye guhindura ingendo ku bantu ivyo vyatumye umunyamabanga mukuru uwo mugambwe Reveriano Ndikuriyo kuri uyu wa gatatu atera ako kamo mu kiganiro namenyesha makuru yaremesheje ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi umviriza umunyamabanga mukuru wa SNDD
kuremeza ko imbona kazoza 2060 tutazoyishikako tudahindura inyifato n'ingendo kwese hasabwa indongozi n'abenegihugu kuvavanura n'ingeso y'ubujyanye ubunebwe umwe wese icakora tubonekemwo umwimbo hasabwa indongozi kubandanya bitaho ibibazo by'abenegihugu mu kubumviriza no kubereka intumbero ibereye mu bikorwa by'iterambere kugwanya guhana no guhasha bimwe biboneka uwo wese agitisa gatima kugigiturire kunyuza ifunga rusangi no kugira urudandazwa rwo mu kinywabi dutegerezwa guharanira ubutungane butunganiriza bose mu ntumbero ukomeza umubano mwiza n'umutekano ubene gihugu kiranoneho abarundi bose barangana imbere y'amategeko kubandanya gukurikirana abahuza bo ku mitumba mu ntumbero yo gukomeza ubutungane kubandaye gukurikirana ibijyanye n'agati y'akazi na muntu hafashwe ingingo ko haba ibyigwa byimbitse byo kwerekana ingene amahinguro yose ya leta n'ay'abikorera utwabo yahuye n'ingorane yusubira kunagurwa gutyo n'akazi kakagwira mu gihugu hasabwe kugwiza umuyagankuba ukwiye kugira ngo amahinguriro ariho n'ayari karubakwa aravuka akore neza mu ntumbero yo gushika ku iterambere irama.
Ishyirahamwe rijejwe kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ORICOM mu mfunyafunyo ribona ko igisata cyo gupanga no gupangisha coshirwamwo amategeko akigenga ivyo bishikirizwa n'umuvugizi w'iryo shyirahamwe Jean Nduwimana asigura ko mu gihe ibiciro byo gupangisha amazu biguma biduka co kimwe n'ibiciro byo bifungurwa abona ko imbonoka zoza igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2063 ishobora ku ora mu gihe ibintu byo guma uko biri kurikira Jean Nduwimana.
Kibazo kijanye no gupanga hamwe no gupangisha amazu kiraturaje ishinga cyane murave ibiciro by'ibifungurwa ukacuraba rero n'ibiciro by'amazu apangwa urabona yuko arakajagari gakomeye cyane umenga nta camira muri iyo secteur twebwe tutaka dutakamba kugira ngo ico gisata kibe cyenjere kibe reglementé aho twotera kamurero leta cyane cyane ubushikiranganje burya buraba ibyinyubako n'uburaba iby'ubudandaji kugira ngo buje hamwe barondere n'abahinga babigira ingene ico gisata cyo tunganywa gushasha igisata cyo gupanga no gupangisha za ubere za meri zihatorera koyo kenewe rero yuko bija mu mategeko nk'ibindi bisanzwe bitunganije ntidushobora rero kuvuga yuko na gatoya tugomba igihugu ciga bakikigaburira mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2063 mu gihe hari abanyagihugu benshi barara mwibarabara bakisigaye barara baturatura kubera ukubura uburyo bwo gupanga uburyo bwo kuronka aho baba ibyo ntibishoboka nta nyishu itomoye irava muri leta.
Ni no kuri no nkuru nyene turangirije ko ano makuru twariko turabashikiriza nshimire ko Olivier Bentwari ari muhinga bw'ivyuma nshimire na mwese mwari muduteza abiri mubandanye mukurikira ibiganiro vya radio Indundi Culture naho ano makuru arangiye ibiganiro birabandanya mubandanye mugira ibihe vyiza murakoze.